Eni Radio iz Vidi Amerike. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi. Ni Vidi Niyongabo abaramutse abaha ikaze mu makuru y'aka kanya. Mu Burundi sentare nkuru ya Ntahangwa yafashe ingingo yo kugabanya igihano cyari cyafatiwe Jemel Rukuki umwe mu baharanira gateka kazi na muntu. Tugi hano chavuye ku gifungo cy'imyaka 32 gishigwa ku gifungo cy'umwaka umwe. Bamwe bakurikiranira hafi agateka kazi na muntu barashimye iyo ngingo.
Ni intango, reka turabe n'ibikurikira. Hari abandi bantu batandukanye, abantu batavuga rumwe na leta baguma bafatwa, biyicwa, bapfungwa, bahohoterwa. Kwizere ko leta igiye guhindura ingendo nabo ntibasubire guhohoterwa.
Uyo ni Maître Dieudonné bashirahishize atwara urunani Kavib ko bashikiriza manza baharanira agateka kazi na muntu. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yasubiye kugendera igisagara cya Goma kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije. Ishyirahamwe riharanira ubwigenge bw'itangazamakuru ku isi CPJ risaba umuryango w'ubumwe bw'Uburaya kubandanya kuremera leta y'u Burundi kugira yubahiriza uburenganzira bw'abamenyeshamakuru. Abanya Ethiopia batoye umunsi ku wa mbere muco leta yisigeragezwa rya mbere ry'amatora yigenga kandi ataho ahengamiye mu gihugu mu gihe mu ntara ya Tigre mu buraruko bw'igihugu abandanya kubera intambara. Perezida yavuye mu matora mu gihugu cya Iran, Ibrahim Raisi yatangaje ko atazobonana na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden. Idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuryango w'ubumwe bw'Uburaya wafatiye ibihano by'inyongera igihugu cya Belarusia. Tomas Kamirinda araduha ibindi.
Inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'Uburayi yemeje ibi bihano ku bandi bantu ku giti cyabo 78 n'ibigo bya leta 8. Aba bantu ntibashobora kubona viza zo kujya mu bihugu by'Uburayi. Imitungo bahafite nayo igomba gufatirwa. Ibihugu by'Uburayi bibujijwe guha inguzanyo z'imari leta ya Belarusiya ubwayo, banki nkuru y'igihugu cya Belarusiya n'izindi banki leta ya Belarusiya ifitemo imigabane myinshi. Ntibishobora kandi kugurisha muri Belarusiya ibikenerwa byose n'inganda zitabi, intwaro kugera no ku ntwaro zo guhiga n'iza siporo, no kugura muri Belarusiya iby'amafumbire akoreshwa mu buhinzi n'ibikomoka kuri peteroli. Ibi byose byatewe n'icyemezo cya leta ya Belarusiya cyo kuyobya indege ya gisivili ya sosiyete yo muri Irlande yari itwaye abagenzi ku itariki ya 23 y'ukwa gatanu gushize. Yavaga mu murwa mukuru w'Ubugereki Athens yerekeza mu murwa mukuru wa Lithuania Vilnius. Indege y'intambara ya Belarusiya yayijyanye mu murwa mukuru wa Belarusiya Minsk kugira ngo babashe guta muri yombi umunyamakuru utavuga rumwe na leta ya Belarusiya n'umukobwa w'inshuti ye bari bayirimo. Umuryango w'Uburayi wari warafatiye ibindi bihano bwa mbere abantu 88 bo mu butegetsi bwa Belarusiya barimo Perezida Lukashenko ubwe.
Urakoze Thomas. Ishyirahamwe riharanira ubwigenge bw'itangazamakuru ku isi CPJ risaba umuryango w'ubumwe bw'Uburaya kubandanya kuremera leta y'u Burundi kugira yubahirize uburenganzira bw'abamenyeshamakuru. Thomas Kamirini ndarabiducira ku mayanga.
CPJ ni rimwe mu mashyirahamwe 12 yandikiye umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ibaruwa imwe ku burenganzira bwa muntu muri rusange mu Burundi. Ku gice kirebana n'itangazamakuru by'umwihariko, CPJ iravuga ko mu mwaka Perezida Ndayishimiye amaze ku butegetsi hahindutse utuntu duke cyane. Turimo guha imbabazi abanyamakuru 4 b'ikinyamakuru cyigenga iwacu bari bafunze kuva mu 2019 no gutangiza ibiga niro n'abahagarariye ibitangazamakuru mu Burundi. CPJ irakomeza iti leta y'u Burundi ihora yizeza impinduka. Nyamara mu binyamakuru byafunzwe mu 2015 Radio Bonesha niyo yonyine yongeye gufungura. Radio y'Abongereza BBC na Radio Ijwi rya Amerika ziracyafunze kuva mu 2018. CPJ ikomeza ivuga ko nta bwisanzure ibinyamakuru byigenga bice cyane bigikora mu Burundi bifite. Ubwabyo byibuza gukora umwuga neza kubera gutinya ingaruka mbi, ibyo bita autocensure mu rurimi rw'Igifaransa. CPJ kandi itabanyamakuru ntibasiba guterwa ubwoba no gutotezwa na guverinoma n'abayobozi b'ishyaka riri ku butegetsi. Nta hanyeti igaragara yigeze ikorwa ku izimira ry'umunyamakuru w'ikinyamakuru Iwacu Jean Bigirimana mu 2016 no kurindi hohotera rikorerwa abanyamakuru mu Burundi. CPJ n'indi miryango bafatanyije barasaba rero umuryango w'Uburayi kubanza kureba neza ibi byose mbere yo gukuraho ibihano wafatiye u Burundi. Ibaruwa yabo turayigarukaho mu kanya ku buryo burambuye.
Tugushimire Thomas. Abanya Ethiopia batoye umunsi ku wa mbere mu cyo leta y'isigeragezwa rya mbere ry'amatora yigenga kandi atahengamiye mu gihugu, ugiye mu ntara ya Tigre, mu buraruko bw'igihugu habandanya kubera intambara. Eugenie Mukankusa araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Izuba ryagiye kurasa abantu 100 bamaze gutonda imirongo ku biro by'amatora. Imbere mu biro by'amatora, abakozi bashinzwe amatora barimo gutanga amabwiriza yo gutora, bibutsa abantu ko bashobora guhitamo ishyaka iryo ari ryo ryose. Indorerezi y'ishyaka Prosperity riri ku butegetsi ku biro bimwe by'amatora, Odding Woli yavuze ko yiteze ko amatora yitabirwa n'abantu benshi kurusha irindi tora iryo ari ryo ryose ryari ryabanje. Yabaye gusubiramo amagambo ya Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed wavuze ko itora rizaba mu mutekano kandi rikaba irya mbere ryisanzuye kandi ritabogamye igihugu kigerageje. Ku biro bimwe by'amatora kandi hari umwuka w'ibyishimo nubwo hari imirongo miremire. Cyakora ku maduka hacuruza ikawa mu mpera z'icyumweru, bamwe mu Banyetiyopiya bavugaga ko batari butore itora baryitaga ikinamico. Bakomoka mu ntara ya Tigre y'amajyaruguru y'igihugu kandi ntibashatse ko amajwi yabo afatwa ku mpamvu z'umutekano. Kuva mu kwezi kwa 11 iyo ntara iri mu ntambara n'ingabo za guverinoma zirwana n'abasirikare b'akarere. Nta tora ryabaye imbere mu ntara ya Tigreya kandi amatora yanasubitswe mu tundi duce twinshi tw'igihugu. Ku biro by'amatora bamwe mu ndorerezi banavuze ko hari ibibazo by'ibikoresho. Hamwe ntihari amakarita y'itora nyuma y'amasaha menshi ibiro bifunguye. Havuzwe no kurenga ku mabwiriza nko kuba abakandida bavuganiraga n'abaje gutora hafi y'ibiro by'amatora.
Tugushimire Eugenie kuri iyo nkuru. Perezida yavuye mu matora mu gihugu cya Iran Ibrahim Raisi yatangaje ko atazobonana na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden. Mu kiganiro yagiriye kuri televiziyo, perezida Raisi yamenyesheje kandi ko atazoganira nawe ku byerekeye umugambi w'igihugu ciwe werekeye ibigwanisho misile balistik hamwe n'uko ico gihugu gifasha abagwanyi bo mu karere kirimwo. Yabitangaje nyuma ko atsinze n'amajwi menshi cyane amatora yabaye mu ndwi irangiye. Abajijwe ku ruhara yagize mwicwa ikivunga ry'abantu bagera ku 500 mu mwaka w'igihumbi 1988, Raisi yavuze ko ari umuntu aharanira agateka kazi na muntu. Atangaje ko Amerika itegerezwa gukuraho ibihano yafatiye igihugu ciwe. Yabitangaje mu kiganiro cya mbere abamenyesha makuru inyuma y'amatora yabaye ku munsi wa gatanu w'indwi turangije. Uwari yahiganywe na Raisi mu matora Abdul Nasser Hemati yari yatangaje igihe ariko ariyamamaza ko yifuza kubonana na perezida Biden. Ndetse abategetsi ba Leta ya Amerika bishyuye buno nyene ku vyatangajwe na Ibrahim Raisi, niwe mukuru w'igihugu wa mbere wa Iran azoba yafatiwe ibihano na Leta ya Amerika imbere y'uko ashikira icyesa amabanga yiwe. Yafatiwe ibyo bihano igihe yari umukuru w'urwego rujejwe ubutungane muri Iran rwanebaguwe n'amakungu. Raisi arashigikiwe bikomeye n'umutegetsi kizigenza wa Iran ayatora Ali Khamenei. Intsinzi yiwe yaranzwe n'igitigiri kiri hasi cyane cy'abitabye amatora mu bitari bwabe mu mateka ya Iran. Ayo yaramwamwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi. Radio Ijwi d'Amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Ushobora kandi no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo wezitatu akabarungu radio yacu VOA akabarungu com. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ubutungane bw'u Burundi bwafashe ingingo yo kugabanya igihano cyari cyakatiwe umwe mu baharanira agateka kazi na muntu Janelle Kuki. yari yafashwe arapfungwa mu mwaka w'2018 yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu gihano ciwe cavuye ku myaka 32 gishirwa ko gupfungwa umwaka umwe. Inkuru y'Idonido na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Amakuru ijwi rya Amerika ryaronse nuko ingingo yo kugabanya igihano ca Germain Rukuki yagiye habona kuri uyu wa mbere muri sentare nkuru ya Ntangwa igisata c'iyungururizo. Germain Rukuki yakoreye ishirahamwe rihanya agateka kazi na muntu akate Burundi yaramaze imyaka hafi itatu aciriwe gufungwa imyaka 32 ku vyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu no kugarariza ubutegetsi. Icyo nico gihano gikomeye cari kimaze guhabwa uharanira agateka kazi na muntu kuva Burundi bwikukira. Muri bagenzi we basangiye rugamba rwo guharanira agateka kazi na muntu nka Maître Dieudonné Bashirayishize atwara urunani Kavibe akamweme Nikose. Bashirayishize yaganiriye n'Ijwi rya Amerika yari mu buhungiro.
Umunezero wo kubona umuntu yarafashwe mpiri igihe kitari gito umuntu haranira agateka kazi na muntu yaramaze imyaka itari mike mu bunyororo kubera karenganyo asubiye kuronka umwizero w'uko vuba agiye gusohoka ibohero. Nta cyaha Rukuki yari yarakoze cari gutuma apfungwa. Ikintu conyene bamwagiriza nuko yakorana n'amashirahamwe haranira agateka kazi na muntu. Nk'iyo myaka yari amaze mu munyororo azira ubusa ntihagire uwundi muntu azosubira kuyimaramwo.
Igihe yafatwa mu mwaka w'2017 igipolisi c'u Burundi cabanje gusaka iwe mu gisagara ca Bujumbura. Mu nyuma igipolisi cerekanye impapuro casiguye ko arizo Rukuki yakoresha mu gukorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi hamwe n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Ico gihe abaharanira agateka kazi na muntu bigenga nka bose bari baramaze guhunga igihugu. Maître Bashirayishize yakurikiranye cyane iyo dosiye asigura ko ugufata Rukuki kari kabaye nk'agashavu k'ubutegetsi kubera ukubura abatwara ishirame akat yakorera.
Uguharanira agateka kazi na muntu rero kugira ivyiyumviro vyo guharanira ineza ya bose udaharanira iyutwara si icaha gishobora gutuma umuntu apfungwa ngo akatirwe umunyororo w'imyaka 30 n'ingahe. Ni intango, reka turabe n'ibikurikira. Hari abandi bantu batandukanye, abantu batavuga rumwe na leta baguma bafatwa bicwa bapfungwa bahohoterwa. Twizere ko leta igiye guhindura ingendo nabo ntibasubire guhohoterwa.
Ababuranira Germain Rukuki bemeza ko ari ingengo nziza nawe kuri bo yajitevye. Gusa birinze kuvuga byinshi bakemeza ko barindiriye ko bahabwa ikopi y'iyo ngingo. Icyo bikoze bavuga ko bari bashimye kwitura sentare na inyuzwa mu gisata ca gasamburamanza kuko basanze hari amategeko ajanye n'iburanishwa ry'imanza atari yakurikijwe igihe rwaburanishwa muri sentare ya mbere. Umushikirizamanza yari yagirije Rukuki ibyaha byinshi harimwo kuja mu bikorwa vy'ubugumutsi, guhungabanya umutekano no gutuma leta itakaza icizere mu bantu mu ntumbero yo kuyitembagaza n'ibindi. Ivyo ngo yabicisha mu kubandanya yegeranya uburyo buvuye mu mahanga bwo gushigikira ibikorwa vy'ubugumutsi. Ingingo nshasha igabanya igihano ca Rukuki yerekana ko haragahaze mu vyemezo vy'uko ivyo vyaha byose vyakozwe, maze sentare itegeka ko igihano kigabanuka gushika ku mwaka wo gufungwa n'ihadabu y'ibihumbi 50 vy'amarundi. Maître Dieudonné Bashirayishize atangazwa n'ingene ubutungane bugiye kumenya ukuri inyuma y'imyaka itatu. Yikeka ko igihugu coba kiriko kirikundwa kaza ku makungu, ubona ko ubumwe bwa Buraya bwatangaje ko bugiye kuraba ko bwokora ibihano vy'ubutunzi ku Burundi kuko nk'uko userukira ubumwe bwa Buraya yabivuze umukuru w'igihugu ari mu nzira nziza yo kugarukana icizere. Abaharanira agateka kazi na muntu basaba ko n'abandi bafungiye ubusa borekugwa.
Sinzi rero ko ubutungane bwikubisa gashi nuko bwakubiswa gashi kubera inyungu baba ariko bararondera mu biganiro n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya. Bigaragaza ko mengo n'ukuresha, ariko igihambaye kwari uko leta idakora iraba amaronko iri kwirarondera ku bantu bayifasha, ahubwo ikabohora ubutungane bugatunganiriza bose ata nkunzi. Ngo abandi baciriwe imanza z'akarenganyo nka bene izo na zone zigafutwa nkuko iza mbere zifudisa ikore kugira ngo itunganirize bose.
Nishirame Akate Burundi yakorera rirashima iyo ngingo yamara Armel Niyongere aritwara yabyijwe ya America ko ataragira kugira ico bavuze kuko nabo nyene bakirindiriye ko bahabwe ikopi y'iyo ngingo. Ukurikije uko igitabo mpana vyaha cu Burundi kivuga, uwuciriwe igihano gito kuco yaramaze afunzwe acabwa uburenganzira bwo kurekugwa. Umwe mu bunganira Rukuki yemeje ko atakindi gikurikira atari uko uyu mugabo w'abana batatu nawe narekugwa. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya America.
Urakoze Pierre Claver. Prezida wa Repubulika ya Demokrasi ya Kongo Felix Tshisekedi yasubiye kugendera igisagara cya Goma kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije aturutse Ibunia mu ntara ya Ituri, amaze kuva Ibeni Butembo mu buraruko bw'intara ya Kivu yo mu buraruko, aho yemeye kuzana amahoro byanse bikunze. Yasobanuriye abanyagihugu baho icyatumye asubiriza abategetsi b'abasivile n'abasirikare. Umenyesha makuru wacu ari Asanka Darius ari Goma, niyo nkuru adufiti.
Bitewe nuko Perezida wa Repubulika Felix Antoine Tshisekedi yabasezeye kugarukana igisubizo ku kibazo cy'umutekano ubwo yahageze ubwa mbere bikaba byaratinze, abaturage bibe nibo baracyafite icyizere ku mutegetsi w'igihugu, bakaba bizera yuko ibyo yavuze imbere y'abanyamakuru n'abaturage byagira akamaro. Kizito Binihangi ni umwe mu bahagarariye Societe Civile Beni. Kandi dufite icyizere yuko kugera hano kwa Perezida wa Repubulika biri budufashe kubona amahoro. Nibyo yadusezeye kandi nibyo twifuza. Bashaka yuko umutekano ugaruka, ibyo bya ADF n'ibindi by'inyeshyamba birangire kandi amahoro yongere kugaruka tubeho nk'abandi. Kakure saa sita ni umudepite watoye Rubero mu majyaruguru y'intara ya Kivu. We aravuga ko bidahagije gusura abaturage, perezida na guverinoma ye bashaka ikindi gisubizo gitari cyo kugurana abategetsi b'abasivili n'abasirikare. Igihe umukuru w'igihugu akoze uruzinduko nk'uko, birasaba ko umutekano ugaruka n'ubwicanyi bukarangira, tukumva yuko JDF ntibikiriho. Bira yuko abigereho neza, birasaba ko perezida asimbura abasirikare, abapolisi n'abandi bashinzwe umutekano bari muri Beni babajyane mu zindi ntara hatari Ituri na Kivu ya ruguru, bakazana abandi, kubera ko buri kanya Societe Civile n'abandi batanga ubuhamya ko hari abofisiye b'abasirikare bakorana n'inyeshyamba. Ahubwo twashakaga yuko perezida yasigara Ibeni cyangwa Bunia ari gutegeka wenyine ingabo. Muri rusange abaturage bafite ibitekerezo bitandukanye ku byerekeye uruzinduko rwa Felix Tshisekedi ukiri Goma kugeza n'ubu. Igihe cy'amatora twagiraga yuko amahoro ari bugaruke hose. Hashize imyaka irenga 20 abantu bari kwicwa, kwibwa no gukubitwa. Kuri njyewe nta kigenda, nta cyahindutse kuva Tshisekedi ari ku butegetsi. Ahora ari kudusezera amahoro ariko ntacyo twari twabona, ntabwo aziko imyaka ye iri gushira. Wewe na amahoro gusa, yaza ataza ni kimwe, turashaka amahoro kugira ngo dukomeze gukora akazi kacu. Perezida ari hano twamubonye ari kujibeni Butembo n'ahandi, ahora dusezera yuko amahoro azagaruka. Turarindiriye, hamaze imyaka myinshi nta mahoro tugira. Dufite icyizere yuko icyo kibazo kiri bukemuke ubwo amaze gukora urwo ruzinduko. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika.
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Tuze mu Rwanda hibitaro vya Kanyinya bivura abagwayi ba COVID-19 byasubiriye kuvurirwamo abagwayi biyo ndwara nyuma y'amezi agera kuri 6 byari bimaze byugawe. Ibyo bitaro byasubiye kwifashishwa inyuma yo kwiyongera gukabije kw'abandura COVID-19 umunsi ku munsi. Asunta Kaboyi adoidonido kuri iyi nkuru.
Kubera ubwiyongere budasanzwe bw'abarwayi bashya ba COVID-19 burimo kugaragara mu gihugu cyane cyane mu mujyi wa Kigali, kuva kuri iki cyumweru ibitaro bya Kanyinya biri mu karere ka Nyarugenge byari bimaze amezi 6 bifunze byongeye kwifashishwa mu kwita ku barwayi ba COVID-19. Ibi bitaro bizwi ko ari byo byatangirijwemo igikorwa cyo kuvura COVID-19 byaje gufungwa abarwayi bagabanutse mu gihugu, abari basigaye bashyirwa mu bitaro bya Nyarugenge biri mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Muganga Nkeshimana Menelas yabwira Ijwi rya Amerika kubwiyongere bwa COVID-19 bushobora kuzatuma n'ibindi bitaro biri hirya no hino mu gihugu bizafungurwa nabyo.
Ibyo biko byombi byafunzwe atabarwayi bakirimo, ururimi bari yangiye kuzamuka hamwe na hamwe bagomba kongera gufungura bitewe n'umurwayi uhari. Abatarenge bashobora kuvurirwa Kanyinya cyangwa se ahandi muri province hagenewe na COVID, kuko ntabwo tuvanga abarwayi ba COVID n'abarwayi basanzwe mu bitaro.
Ese usibye Kanyinya yari yarafunze, hari n'ibindi bigo byo mu ntara byari byarafunzwe nibyo bishobora kongera gufungurwa?
Cyane rwose. Dufite ama treatment center nko ku kiriwa Kibombo je barafunze, sari henshi hagiye hafungwa ibigo bivurira abarwayi ba COVID kuko bari bagabanze.
Minisiteri y'ubuzima itangaza ko muri aya mezi abiri ashize umubare w'abandura COVID-19 ugenda urushaho kwiyongera umunsi ku munsi. Imibare itangazwa n'iyi minisiteri igaragaza ko mu mezi abiri gusa umubare w'abanduye COVID-19 wiyongereho 6,683 uvuye ku 23,934 ugera ku 30,517. Umubare w'abarwayi bitabwaho wavuye ku 2,200 ugera kuri 3,560, mu gihe abarembye bo bikubye kabiri kuva kuri 6,613. Abitabye Imana nabo biyongereho 53 kuko bavuye kuri 3,326 bagera kuri 3,079. Muri uku kwezi kwa 6 ubwo byabaye nk'ibidasanzwe, kuko nibwo bwa mbere mu Rwanda hagaragaye abantu 669 banduye umunsi umwe. Benshi biganje mu mujyi wa Kigali, kuko honyine hari hafite abagera ku 192. Bitaro bya Nyarugenge nibyo byari bisigaye byita ku barwayi ba COVID-19 nyuma yaho ibya Kanyinya ndetse na Niboyi muri Kicukiro bifungiwe. Ibi bitaro bya Nyarugenge bifite ibitanda bisaga 130 bishyirwaho indembe za COVID-19, kandi byose byagaragaraga ko ubushobozi bwo kwakira bugenda bushira, ariyo mpamvu Minisiteri y'Ubuzima yongeye gusubizaho ibitaro bya Kanyinya. Ubu bwiyongere buraba mu gihe umubare w'abakingiwe nabo ukomeje kuba hasi. Minisiteri y'Ubuzima irutse gutangaza ko no mu bakingiwe hamaze kubonekamo abantu 400 banduye COVID-19. Dr. Nkeshimana, umuganga ukurikirana ubuvuzi bwa COVID mu gihugu, nabyo yabibwiye Ijwi rya Amerika.
Uzasanga mu bantu bakingiwe bahawe inkingo zombi za COVID-19 niba bakoresha AstraZeneca cyangwa Pfizer, usanga bakingiwe inkingo ebyiri nk'uko ziri recommended. Usanga abarwara ntibakeye, abarwara bakagira ibimenyetso byo kuremba ntibakeye, abapfa bakaba bakeya cyane. Gukingirwa bituma utagira ibyago byo kurwara ujye kwa muganga cyangwa se ngo ube wahatakariza ubuzima, ariko ntabwo bikuvuza guhosting iyo virusi ngo ube wanayanduza n'abandi. Niyo mpamvu nabo bagomba kubahiriza ingamba, kuko barakingiwe yego, ariko bafite inshingano zo kurinda abo bana bo, ababyeyi babo, abarimu, abanyeshuri.
Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko guhera mu kwezi kwa 3, 2020 abamaze kwandura COVID-19 ari 30,313, mu gihe abamaze gukira bagera ku 26,474. Abakirwayi bo baragera ku 3,727, barimo abasaga 2,900 barwarira mu ngo zabo batarembye, naho bamaze guhitanwa n'iyi ndwara bo baragera kuri 381. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Tugaruke mu Burundi, aho amashyirahamwe 12 ari mu mpuzamakungu anegura ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya kuba rishaka kwirengagiza amabi akorwa mu Burundi hamwe no kudahana kubandanya kwibonekeza muri icyo gihugu. Yamara ayandi mashyirahamwe ari mu gihugu asanga abavuga ivyo ari abansi b'iterambere n'ubumwe bw'Abarundi. Eroje Wilkaneza ari Nairobi muri Kenya, niyo nkuru adufitiye.
Kuri wa mbere yaje kwakirwa na Perezida Evariste Ndayishimiye userukira umwe bwa Buraya mu Burundi yavuze ko mu rugendo yahora mu Brussels ku cicaro cyo mu ryango yahakuye inkuru nziza nayo si yindi nuko ibihano byafatiwe Burundi kuva mu mwaka wa 2016 bishobora kuvanwaho.
J'étais venu l'informer en primeur des orientations qui ont été prises dans des groupes de travail interne aux institutions européennes associant
naje kumuha makuru y'umushuhira ko hari ingamba zafashwe n'imigwi itandukanye urikiyemwo ibihugu 27 bigize umwe bwa Buraya kubijanye no Burundi mu mpera z'ukwezi guheze iyo migwi n'umutima umwe yafashe intumbere ukora ku buryo hafutwe ingingo yahagarika imfashanyo zahabwa leta ya Burundi n'intambwe ikomeye kandi hambaye mu myumvire y'abashikiranganje y'ibihugu bya Buraya hamwe n'ibisata bitandukanye bose barakurikiranye ibyabaye mu Burundi. Ubwo rero izi ngingo zifatiye ku mpinduka nziza zashyizweho n'umukuru w'igihugu mu byerekeye intwari ibereye igihugu kigengwa n'amategeko hamwe no kubahiza agateka ka zina muntu.
Les évolutions positives qui ont été initiées par le président de la République en termes de bonne gouvernance et d'état de droit et de droits de l'homme que
ces mesures ont été prises. Uyu mubonano wahuriranye n'ikete ya mashirahamwe mpuzamakungu 12 yandikiye umuserukizi mukuru w'umuryango w'umwe bwa Buraya n'abashikiranganje y'imigenderanire y'ibihugu bigize iryo shirahamwe. Aya mashirahamwe yakavuga ko arajwe ishinga n'ukuntu ibihugu bya Buraya bisa n'ibiriko vyirengagiza iho nyango wajyagata y'akazi na muntu mu bisata bitandukanye hamwe no kudahana kwimakajwe mu gihugu. Rimwe ryose muri aya 12 rifise icyo rifatira ko kuri izo mpungenge nkazipije yigisunga agateka k'abanyamakuru.
Par rapport à la liberté de la presse, nous avons vu une réouverture très limitée.
Oui, j'ai un état de ma cour de quoi, bon, il y a eu le groupe de l'Otochane, 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 batohoza kubwicanyi ukurya ibiturire n'ibindi bintu bikomeye bifitiye akamaro Abarundi biboneka neza ko ubwo bwisanzu atabwo bagifise kandi umwe bwa Buraya ntibushobora kwirengagiza uko kuri. Niko Tom Gibson aserukira CPJ Bruxelles yabwijwe rya Amerika. Louis Maje nawe umuyobozi wa Human Rights Watch muri Afrika yo hagati agaruka ku bindi bituma.
Pour Human Rights Watch, il faut d'abord que les assassinats et les abus cessent et que leurs auteurs soit traduit en justice.
Les médias nationaux et internationaux ababikora bagashengezwa mu butungane ibinyamakuru byo mu gihugu na mpuzamakungu amashyirahamwe yigenga umugwi wawe nutohoza ku Burundi bategerezwa guhabwa uruhushya rwo gukora bitegenza mu gihugu niba ataco leta iyo sa nk'uko ivyemanga kubera ko abategetsi banze kuva ku izima bagahakana yuko hagira umuntu n'umwe n'uwakirazira aja gucungera uko agateka kazi na muntu kubahirijwe
Burundi.
Niko maji yaganirije ujya America avuga kwino migendanire hagati y'umwe bwa Buraya no Burundi. Evrine Butoyi umuvugizi w'umukuru w'igihugu nawe nyene yemeje ku biganiro bigeze heza.
Ibiganiro hagati ya leta y'u Burundi hamwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu by'umwe bwa Buraya bigeze heza cyane kuko bariko baja kuri iyo ntumbe yuko nyene ivyo bihano biva mu nzira ivyo navyo murazi ko muri politiki bica muri ivyo biganire ivyo biganire bihagaze neza gushika uno munsi
ariko na bocu baragwa kagaruka.
Il y a une étape nécessaire.
Hari ntambwe ikenewe yatewe niyo migwi ibiri navuze y'i Brussels ariko ibyo ntibihagije hategerezwa ku burwandiko rw'abanyamategeko rukanemezwa bizosaba igihe ariko icyangombwa nuko gari ya moshe yamaze kuva mu gituro yarasafutse. Niko bocu yongeye ko nubwo ibihano by'umwe bwa Buraya bitarakurwaho Burundi mu kiringo cy'umwaka Evariste Ndayishimiye amaze ariko ubutegetsi buramaze kwinjiza ibitego byinshi ntibukiri ku rutonde rw'ibihugu bisuzumwa n'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kandi akanama k'amahoro n'umutekano k'umwe bwa Afurika n'ishyirahamwe rya Afurika y'ubuseruko EAC nabo basavye ko ibihano byose byafatiwe u Burundi byovanwaho. U Burundi bwari bwahariwe ivomo n'amakungu kuva mu 2015 igihe nyakwigendera Pierre Nkurunziza yitoreza ikindi kiringo cyateye impari batavuga na sende DFDD umugambo uri ku butegetsi bemeza nubu ko caho nyanze ibwizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha yagushikanye ku butegetsi mu 2005 inyuma y'imyaka irenga 10 ari umugwi w'inyeshamba ugwanye ubutegetsi bw'ico gihe ono yavuze ku injyana zo mwaka wa 2015 uzahitanye n'imiburi iburi abantu 1200 ibihumbi biburirwa irengero mu gihe inusu y'umuriyoni bari bahungiye mu bihugu vy'akarere ubu hakaba hasigayeyo ababa babihumbi 300 eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Njoti mututeza matwi ahaniho dusoreje makuru yacyo kuri sa tabashimira ko mwahisemo gukurikirana ijwi rya Amerika nshimirana abagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni fasigebeyehu amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkunikije naho kuri micro mwari kumwe nanje Fidel Nyonga tabasezenda